muri ko mwumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika muri iki gihe ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudutega amatwi namwe mwatanguye kuva Ijwi rya Amerika mucikangura tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fideli Niyongabo nje nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kane. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini avuga ku nama y'ishyirahamwe Mo Ibrahim iriko ibera i Kigali mu Rwanda n'itangwa ry'ibikoresho byo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa washingiro mu Burundi. Inyuma y'ibivugwa mu karere tuzakubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi, umugwi Seni ujejwe amatora wahaye ibikoresho byo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro. Ni inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Raymond Zimana ari Bujumbura.
Kimwe n'ikaramu uzi kwandika izo imanitse yenera ku kagozi urayifata ukabivura.
Asigurira imigambwe n'inani ziyandikishije kugira zo kwitaba imyiyamamazo y'ukwemeza canke guhakana ibyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Pierre Claver Ndayicariye arongoye Seni yatanze ibikoresho bigizwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga uruhusha rwo kwiyamamaza. Itegeko ry'umugwi Seni rivuga umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'urupapuro rw'itora kugira abazoja kwigisha bazokwereke abanywanyi babo ingene bazotora. Ndayicariye yatanze n'impanuro kuri abo bazoja kwiyamamaza mu matora ya kamaramaka.
Kugurura 6h kugara 18h. Irya leta kandi rimwe cya kabiri kampanye elektorale ntibera mu bibanza by'akazi, ntibera mu mashuri. Icyo twita lieu de travail, icyo décrisse les établissements, les enceintes des établissements d'enseignement public et privé. Kampanye elektorale ibera mu bibanza bizwi bikontorogwa n'inzego z'intwaro, hanyuma aho inzego z'umutekano zija zikurikira ibiri kubirahabera.
Uwaserukiye urunani amizero y'abarundi umushingamateka Pierre Celestin Kumana afise amakenga ku ngingo ihanisha amande y'amafaranga 200,000 gushika ku 400,000 kubakorera leta bazokwiyamamaza mu masaha y'akazi.
Article umuntu ayiravye neza umenga hariho umugwi w'abantu les agents publics ndavuga abantu bose bakorera leta n'umwarimu arimo umudiregiteri n'abandi umenga barababujije kuzoja mu bikorwa bya kampanye. Ntimubona yuko umenga aho bahariho umugwi w'abantu dukumiriye mu bikorwa bateza gukora mu gihe bo babishaka bo babujije gukora iyo kampanye. Nibaza kwa hamwe hatangira umuco kuko abantu nibibanza biratandukanye.
Urongoye Seni avuga ko iyo ngingo itomoye kuko ibikorwa vyo kwiyamamaza bitoca bituma imirimo mu gihugu ihagarara.
Ubwo kampanye elektorale zigura kugara ibiro, oya ntibisigura kugara ibiro. Ubwo abanyamugambo baje muri kampanye baza amabanga bashinzwe bogira rimwe ibiro bigasigara byugaye, oya kuri jewe ntibosigara bugaye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'abanyamigambwe n'umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'itangwa ry'imusha ku bajejwe intwaro byashikirijwe na Kasim Abdul arongoye IPDZ Kamibanga hamwe n'umufasoni yaserukiye umugambwe FNL.
Tugiye gusaba uruhusha rwo kwiyamamaza hanyuma aba administrateur ntibatworohereze bega tuzitwara kwandi tuzovuga tuti ko twebwe twabujijwe gukorera aha anye twari twabimenyesheje canke twabisabye mbega ninde tuzoja kwitura tumubaza tuti none tubigenze gute.
Turazi yuko ari gutangura saa 12 zo mu gatondo tukarangiza saa 12 zo kumugoroba, ariko none nari nkeneye ko mwumfasha umuco dufate ikoraniro tubihejeje saa 11:30 turi mu giteranyo abangira nze kurari muyinga mu minota 30 sinzoba ndashika. Mbega none ya modoka ariko byabimenyetso by'umugambwe cyanke zampuzo twambaye zusha tuzambura bizogenda gute? Umuntu ashobora kutubona kacavati aba bantu bariko bariyamamaza.
Kuri ivyo bibazo urongoye Seni yasavye ko ku mwanya wo kwiyamamaza urangiye abatakure bo bikora mu kudasotora abandi mu gihe naho umusitanteri yimanye uruhuja umugambwe woca witura buramatara mukurira.
Iga byose biva mu ngendo hariho kuva aho hagarise kampanye ukagendura dundu muzika kandi amasaha y'umuzika yarenze urumva urikora ya kampanye atraver muzika amasaha ya kampanye yarenze iyo ni point of view ya seni ya tweni wari wambaye nonugira wambaye ishati y'umugambi wagusabye kuyikura oya kuko niyo mpuzu wazindukanye nuyambare utahe ujike muhira kuko kampanye yahagaze bajya bazogushavurira niho zogushavura kwera bambaye ya shati bazogushavurira baravye wambaye ishati awuhagarara ingene uri kurigenza nivyo rikuravuga kubera kampanye yarenganye
imigambwe 26 n'urunanirwa bigenga rumwe niyo izoja kwiyamamariza gutora canke guhakana ivyenyanywe mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ico gihoba ikazotangura kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kirangire kwa 14 uko kwezi nyene naye amatora nyezina akazoba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC Abahinga banyuranye bari mu nama y'ishyirahamwe Mo Ibrahim iri kibera Kigali mu Rwanda baremeza ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika ari ngombwa ari ku buri ngingo ikomeye zivuga ko Afrika ikeneye ihindurwa ry'ibintu ririmwo n'uburezi bw'ishuri bibazo by'abayituye Claude Ganza munyamagana araduha inkuru y'imvaho
iyi nama y'umuryango Mo Ibrahim muri uyu mwaka wa 2018 irimo abayobozi mu nzego za leta n'abazihozemo abikorera kimwe n'urubyiruko rwitezweho kuvamo abayobozi b'ejo hazaza Abayoboye ibiganiro byo kuri uyu wa gatanu barimo na Euro Comfort uyobora umuryango mpuzamahanga uharanira guhosha amakimbirane ICG ishami rya Afurika yemeza ko umuryango umwe bwa Afurika ari ngombwa ariko ashimangira kunanirwa kugera ku ntego zawo no kutagira intego n'icyerekezo bisobanutse kandi bihamye atanga urugero ku Bushinwa agasobanura ko mu bihugu byose bujyamo buba bwaramaze kumenya neza icyo bushaka uko buzakibona no gutegura mbere y'igihe icyo bizasaba cyose yanavuze ku cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubura ashingiye ku kuba nta kusanya bitekerezo rihaba ryatuma abaturage ba Afurika ubwabo ari bo bahitamo kibabiriye ubwo Ubwongereza bwashakaga kuva mu bumwe bw'Uburayi bihutiye gukoresha referendum iyo Ubudage cyangwa Ubufaransa bugize ikibazo haba referendum habaye referendum zingahe mu kuvugurura umuryango umwe bwa Afurika ngiki kibazo nyacyo abaturage basanzwe nta jambo bagira kuko ijwi ryabo nta gaciro rihabwa uruhare rwacu mu nzira ya demokarasi ntirwitabwaho dukwiye kwibaza tuti ese koko twiteguye kuvugurura urwego mu buryo buhijambo buri wese ese umuryango umwe bwa Afurika ushikamye muri amavugurura kandi yiteguye guha buri wese ijambo cyangwa ni ikindi gika cy'amagambo dutangiye kuri Dr. Donald Kabiruka wabaye perezida wa Banki Nyafurika itsura amajyambere Afurika yunze ubumwe ntikenewe gusa ahubwo ibaye idahari kwiye gushyirwaho yanasabye urubyiruko kwigaragaza no kuboneka mu bashakira umugabane wa Afurika ibisubizo by'ibibazo bihugarije naho Moise Katumbi uri mu bashaka guhatanira kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasanga imiyoborere myiza n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika ari igisubizo ku bibazo bihugarije birimo n'amakimbirane yabaye karande muri bimwe mu bihugu biwugize dukeneye ubuyobozi buhamye kandi bufite icyerekezo ibyo byombi nibiboneka tuzabona impinduka ikibazo gikomeye ni uko ibihugu bya Afurika bihura n'ubwoba ngo nibifungura ubucuruzi bizadukamo n'intambara ariko niduhahirana nta rwango ruzahaba nta hazaza nta bucuruzi abari muri iyi nama bavuga ko Afurika ikeneye kuvugurura inzego z'uburezi ku buryo butanga ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage bayo raporo y'umuryango Mo Ibrahim 2018 ivuga ko 60% by'abanyeshuri bataye ishuri bakiri mu mashuri abanza muri Mozambique Madagascar no mu Rwanda mu mwaka wa 2012 ahanini bitewe n'abarimu badahagije mu mashuri abanza mu kwerekana icyo kiri no mu zindi nzego iyi raporo yerekana ko Libya Mauritius na Tunisia ari byo bihugu byonyine ku mugabane wa Afurika bifite umuganga umwe w'inzobere ku baturage igihumbi mu by'umutekano ivuga ko Kenya na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ari byo bihugu bifite abapolisi bake kurusha ibindi ku isi aho abapolisi ijana bacunga abantu 100,000 inerekana ko hagati ya 30% na 50% by'imisoro yakabaye igera mu isanduku ya leta idakusanywa kuri ingingo abadepite bavuga ko nubwo ari bo batora amategeko bari no mu bagira uruhare mu gutuma tubahirizwa iyi raporo kandi ivuga ko ibirwa bya Mauritius ariho honye n'abakozi bashyirwa mu myanya kandi bakanasuzumwa ubushobozi kinyamwuga naho Ghana akaba aricyo gihugu rukumbi aho abakozi ba leta bakora nta kuvangirwa mu buryo bwa politike hagendewe ku bipimo by'ikigo mpuzamahanga cyitwa Global Integrity biteganyijwe ko muri iyi nama izasozwa ku itariki 29 z'uku kwezi hazatangirwamo igihembo cyitiriwe Mo Ibrahim igihembo gihabwaho zari umukuru w'igihugu cy'Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wahize abandi mu kubahiriza amahame ya demokarasi icyo uyu mwaka kikazahabwa Ellen Johnson Sirleaf wabaye perezida wa Liberia. Claude Ganza, Munyamagana, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu ubutugeze ku mwanya wahariwe ihiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazo Indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mu Isentruti bakunzi.
Twagiye kubona tubona biturutse hakugira yabisuma cyane. Ariko wa kane biraza byaguye iminota 30. Haza amahindu gusa n'amvura namba. Na kijojo bakizamo. Amahindu yamaze iminsi 3.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu murenge wa Byimana mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda avuga ku mahindu aherutse kubasiga mu kangaratete. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradiyo yanyu mu Burundi. Naho igikorwa cyo gukura abana basegereza mu barabara kirarembye, naho hari imiryango imwe imwe gikomereye.
Papa yari yanyirukanye kubera n'umwana ngo nuko nagenda atanda mwararatse.
Nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara. Je nabonye nti umuvyeyi yumfasha ngo ariwe wese. Uwo mujyana mu bitaro kwa Rujanti, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva.
Uwa mbere mwumvise n'umwana yemeza ko kuva mu ibarabara bimugoye kuko yavyaye kuri se amwibaruka. Uwa kabiri nawe ni se amwihakana yemeza ko nyabuna mu mutwe bitameze neza. Icabanyi abanyemetegeko nabize ivy'imibereho bavuga ku ico kibazo naco nyene ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara.
Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikibazo cyo kuvana abana mu mabarabara gikomeje gutera ingorane imiryango itari mike hagati mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato, ariko tubanze tunyarukire mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Byimana mu majepfo y'u Rwanda. Havugwa amahindu y'imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze igasiga abanyagihugu mu kangaratete. Umenyesha makuru Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yanyarukiye kumuraba bamubwira uko byifashe.
Twagiye kubona tubona biturutse hakugira yabisuma cyane. Ariko wa kane biraza byaguye iminota 30. Haza amahindu gusa n'amvura namba. Na kijojo bakizamo. Amahindu yamaze iminsi 3.
Umwe mu baturage wo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda aratekereza Ijwi rya Amerika ibyabagwiririye ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 19 z'uku kwezi kwa kane, aho amahindu yaguye iwabo mu kagari ka Mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso. Utera y'amaso imisozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi. Intoki, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo marike. Abari bateza maramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge.
Kurya nk'ubu uwari ufite nk'akukumbati keze amahinda kagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga. Uhano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu nkitera imyumbati n'imigozi. Ubona ukuri ibijumba byawe none umugozi ntawe wabona, umwumbati ntawe wabona, ubu harimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo. Igitoki gihagaze mu nsina rero ngo ntikinashyacyo kubera amahinda. Ubu kurya ni ibintu bigoye ahubwo se bizanarangira ryari? Ubu ni ukuzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwa mbere.
Kubageze mu zabukuru nabo ngo ibintu bari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko.
Ibi bintu biheruka muri ruzagayuru itere umva ntashaka nta kijumba nta kumbati ye muntu yajya gatungwa akavuga ati ndabona nagakati ko kunywa urutoki urabona ukuntu bimeze birumye urabona ibintu bizashyira bikazagenda gute.
Ingaruka zizakurikira ibi ni inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare.
Ahubwo ni ukudushakira ubufasha nk'uko twakira ubufasha nk'amwe mu kare uko mubigenze.
Ubufasha butabonetse
ni gupfa n'inzara ngo twite nso nakubwira ngo mu mpeshe tuzaba turi iki.
Icyo dusaba ni badutera inkunga nabura akaduha nk'ibishyimbo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga. Naho ubundi nta mbuto tuzabona, ikindi nta mwumbati tuzabona, nta n'imigozi tuzabona, ubuse tuzatungwa n'iki?
Yewe kurya ni ikibazo nabwo. Sahima n'ababurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo. None ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe.
Kujya byo twabaye tubyibagiwe nta kigenda. Nese ko nta kazi wakora ute ugeze atirekada?
Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza kuretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera ya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize. Ni ingingo ubuyobozi bwa by'Imana bwahamirije Ijwi rya Amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi itatu yararitse ku misozi. Icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa by'Imana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara. Ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe. Uyu ni Bwana Nsanze abandi umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa by'Imana.
Usanga bitagoye cyane, ntabwo twabyita inzara. Uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi. Iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenye indi byari bimaze kugerwaho, ntabwo bihinduka inzara. Gusa nanone ntabwo twakwitega ko umusaruro uzaba uko warumeze kuko twawuteganyaga. Imyaka yarimeze neza, ntabwo umusaruro ugera ku gipimo gishimishije nk'uko cyari cyitezwe, niko tubibona.
Aha mu murenge wa by'Imana mu majyepfo y'u Rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya Mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Kugeza ubu umuryango umwe w'ishuri urateraniramo abanyeshuri bagombye kuba bigira mu miryango ibiri. Madame Mediatrice Mushimiyimana umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza Mugomba aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no ku barezi babo.
Ingaruka birimo kugira, icya mbere ni ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimuriwemo. Nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe, kandi n'abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta. Ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye, abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana.
Bwana Nsanze abandi yizeje Ijwi rya Amerika ko bari gukorana n'akarere ka Ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe.
Bakoze na devi y'ibikenewe, ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha haza bakozwe uburyo bwo gusubizaho kira gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo. Biragoye kuyigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kwiyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike, ariko turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri.
Kuva imvura yatangira kugwa bidasanzwe imaze guhitana ababarirwa muri 70 mu gihugu hose, imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu 300, amahegitari y'imyaka asaga 1500 n'ibindi. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ibiza no gukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo. Bagira ubusabe Ijwi rya Amerika iruhango mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igikorwa cyo gukura abana hamwe n'abakuze mu mabarabara bagasubizwa mu mihana iwabo gisa n'ikitoroshe mu gihugu cyo Burundi. Bamwe mu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya bavuga ko badashobora gusubira mu mihana iwabo kubw'ingorane zahabakuye n'ubuzitaratoregwa inyishu. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye Murambya kuturabira uko vyifashe aradusigurira.
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane z'abakuye mu mihani wabo. Umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa. Uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se, avuga ko yavuye amufata ku nguvu amubyara ku mwana, akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe.
Papa yari yanyirukanye kubera no mwana.
Kubera wamubyaye? None ntibamushira papa wiwe?
Ntamwemera kandi ari papa nyene.
Yakubyaye ku mwana? None hamayongera arakwirukana kandi ari we mwabyaranye?
Ngo nuko nagenda atanda mwararatse. Uyu mwana n'uwiwe yafashe kungu.
Uyu mwigeme avuga ko afise imyaka 18. Muhira havuka bamwe bamuha 28, abandi 30 n'irenga. Ariko umuravye agaragara ko afise hagati ya 18 na 20. Muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afise hafi umwaka. Aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango, ahubwo kwagwaye mu mutwe.
Nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara. Inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe. Baragerageje n'umuryango, urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka. Ngiyo sivyo, aho se ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu. Uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru. Icyo nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha ngo ariwe wese ni uwo mujana mu bitaro kwa Rujanti, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva, hanyuma rero agahava akamera nk'abandi. Nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza.
Ariko nubwo avuga uku ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravye rujya mwana n'ukuri yari mwana ameze neza ntangorane yari afise rujya rudurero namavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabo umukobwa mwiza izijya ngorane biri hajya ameze kujya merewe kujya n'ukubera urya mwana kuko ntaronka n'ivyajya bikwiye ngo aronke n'utwo yambara dukwiye
vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe
twitwumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraza abashinga ntaye ngara bibiganira twebwe ntitwobimenya arabibigana nyene byagenze hari cegera cyo umufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe rongino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu rondere hariye hama tire ni wabona bwije ucurarayo ati ntibakugire nabi zo ngo rerengwa cazikuraho uwo munsi nyene Nanyamwana niko yabisigura nyene ko ariko byagiye
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacyakozwe
naramitwara yarase kwita umukuru w'umutumba arabitse arabitse none yagufashije banakim
umukuru w'umutumba wa Masango Gahungu Venance wo muri commune Muramvya ntakana ko ayo makuru yamushikiriye
uje mwana wiwe niba yagumye kuvuga ati jewe nawo ndiko ndayivuga mwanga tubazereza ko ariwe hayimwe turabazana na mujyango yamuhuga butamushya mu nama hayimwe turayimubaza aratwahera gose aratwahera gose batari kitubabihagarika gucyo nyine
no munyamirama bini mwagiye
ari twagiyeyo
amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari bitera soni kugira umwana na se baburane ku mabi nkayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo ngishwi nanga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura none agira iki hasogoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kw'abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanye buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubazogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yani Ndonse arakenuye cyane gose tuvega aho hagati mu gihugu cy'u Burundi imuramvya tugaruke ku mugwa mukuru Bujumbura mu Burundi nyene abanyagihugu aba mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura quartier Gisio zone ni Kanyosha ya commune Muhaba afise ugwa kwa magara yabo ashobora gusinzikara ubwo guba nta kindi kibubatera n'imicafu itabwa muri ako gace igituma isigaye itabwa muri ako gace ni kubera iki mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka arabitubwira muri no nkuru ndende yaduteguriye
quartier Gisio iri manuko bw'igisagara cha Bujumbura ni hafi y'ibarabara ry'indwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu icyo kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritiye yose y'igisagara cha Bujumbura eka no mu mahinguriro Fredi Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura yasiguye igituma aho mu Gisyo ariho hagiye gutabwa iyo micafu byimfata kibanza
ukunda rero yuko muri iki kiringo dushobora kuhakorera ivyo reka dusaba rero yuko hari imashini zikomeye zari zisanzwe bikora ziragwaye ibijanye n'ibikoresho byazo bariko barabitunganya kwibaza ko vuba na vuba izo mashini zasubira gukora ikibazo cyo ngaho kizoba gihagaze mugabo imbere yuko ibyo bitunganywa twibaza yuko ngaho twafashe mfata kibanza nivyo twumvise akamo kabene gihugu kandi karumvikana ariko birakwiye ko iki kibazo kijyanye n'ivy'imicafu ahitabwa cyo kwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworohegwe mu gutunganiriza abene gihugu ntihagire indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byohagira ingorane.
Inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mugisho hasubiriye by'imfata kibanza buterere ikibanza cahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisyo bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera ingwara aba ni bamwe mu butwayaze
twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose eka nta mahoro tuharonkera
mukiri yabazanye irino yarara hano bari henze
cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'ingwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe tuyugaranira mu mazu n'amadirisha tukugara
inzu tuguma twugaye nturi buhekaze umushitsi aje agenda yanukiwe hagezere nke mu masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi woha umuntu urumva uranukirwa hamwe wewe wenyine wumva isoni byo kumva uwo hakaze umushitsi ubu twahisemo kutaha umushitsi karibu
abana ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'ingwara kuri po bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuza umwanya wa premedibe ko barabisesa
mutereri yarara ryari kwingaho kuko haramazu y'abantu
oya ntirikenewe na gatoye urumva bari kura mu bantu bakareganukana mu bantu urumva ko atari ibintu byumvikana
mu gihe harabahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu harabazivugiriza mu gifunsi n'abakenyezi hamwe n'ugwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iryo yarara bibabeshejeho kukubura ikindi bokora
tuko tuyarondera amakara kugira ngo turonke icyo turya nta kandi kazi dufise
none ko ari mu mucafu ari bicafu biza ngaha ntabwo mufise ku magara yawe
oya ko tuza twarabimenyere
mutinya ko mushobora kugwara ingwara
hari igihe bamwe baza ndashya nk'ibikaba bikabatemagura ariko ntituhaheba
kubera iki mutaheba
kubera nta handi dufise ubuzima
ababa muri karitsiye gisyo ntibashima iyo ngingo yo kuzana iryo yarara mu gace gasanzwe kabamwe abantu icyo bifuza ni uko iryo yarara ryokwimurirwa ahandi ako kamo bagateye inyuma y'indwi imwe gusa umuhuza w'abarundi yishikiye aho mu gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya Bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe umushingamateka Edouard Nduwimana yari yaremesheje ababaho muri quartier Gisyo
cyambere cyo nuko nkuko numukuru gisagara cha Bujumbura bivuze ngaha nifata kibanza byumvikana yuko bariko baragaragaza icyo kabyo kugira ngo babitorere inyishu icyo twosaba nuko vyukuri byo byifata kibanza bikanyaruka
ubushikira nganje bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubucishije ku muvugizi wabwo musanga hari kibanza cyo muri zone buterere aho mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura cubatse umwo amazu kandi icyari kigenewe iyo micafu Omeri niyo nkuru avuga ko kugira icyo kibazo gitorogwa umuti ari uko amazu yubatswe muri icyo kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hije
ntaze yatangazwe n'abantu babwiye ati kura hizi inzu byihuta tuje tugenda dutera kamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere ntiyubakwa mu ijoro n'abibakwa mu ijoro ntanu namwe hatafise abahatwara kandi turemeza neza kandi dugashima uko ubutegetsi butunganije rero muri make umuntu ntazatangare mu rupfasa namubwiye ko akuraho inzu yashize canke ko leta umubyeyi wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kwibomora azo yari hariho twovuga tuti rero nta kwirwa umuntu arabomorerwa hanyuma kare hamande ekabo cyawo onyine bafata ya mbere kugira ngo ngukoranize yapfe
aho muri quartier Gisyo himuriwe iryo yarara hari hasanzwe hari kwatunganywa ibibanza byo kubaka mu mazu ya kijambere amamodokari aza n'iryo yarara ari sesa mu mabarabara mbere harimo n'irisigaje iminsi mikeyi ntiribere ikirengana ikibanza cyo kubuterere cyari kigenewe iryo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu gisiyo kwibarabara ry'indwi bashobora guta bakomoka kubera umunuko harangwa muri quartier Gisyo ya komine muha mu gisagara cya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba.
Koze cyane kuri iyo nkuru adushikirije Nadiane Nahazi umunsi wa 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma. Twe mitwifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.
Ababandanya kutwumviriza mu kanya gatoyi cyane isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose.